Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kane itariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2017. Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka teremeje ibiganiro byo kuri ino saha. Kaze mwese. Uwo ni Ange Tambineza, umuyobozi ajejwe amakuru n'itumanako mu bushikiranganje bujejwe uburimyi n'ubworozi mu Rwanda. Ni inkuru tubashikiriza mu kanya. Tubafitiye kandi inkuru yerekeye Burundi bumenyesha ko buzokwitaba inama igira 35 y'igisata cya onikijejwe agateka kazi na muntu yimirije. Turabafitiye kandi amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mugume ku maradiyo yanyu. Reka reko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Aloise, waramutse neza.
Waramutse Oriana, mwaramutse ndamwe muduteze amatwi tuyahere aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu batatu barashwe n'umuntu yaruhiye nawe nyene guca yitumbereza ko inkoho ari yica. Ni mu gisagara cha San Francisco mu ntara ya California aha muri Amerika kuri uyu wa gatatu, bikaba byabereye mu bubiko bw'ishyirahamwe UPS ritwara makete n'ibidandazwa ku baguzi kenshi bagurira kuri internet. Igipolisi cyo muri icyo gisagara kimenyesha ko abandi babiri bakomeretse baca bajanywa mu bitaro aho bariko baravurirwa. Kimenyesha kandi ko atakirerekana ko iryo bara yabaye isaha zitatu z'agatondo mu masaha yaho San Francisco cyo bari gitero cy'iterabwoba. Ibyo bibaye byabaye haciye amasaha make mu gisagara cya Alexandria muri leta ya Virginia hakurya gato ya Washington DC. Uwundi munyamerika acucagiye amasasu mu bashinga amateka bashika 20 bo mu mugambwe wa Republikani bariko barimenyereza mu mukino wa baseball. Amasasu yakomerekeje umushinga amateka Steve Scalise n'abandi bantu bane bari kumwe muri iyo myimenyerezo. Uwo yabarashe umugabo w'imyaka 36 yamuka muri leta ya Illinois yaciye araswa n'abapolisi b'urwego rw'inama nshinga amateka baraho. Amakuru ava mu bitaro byaha i Washington DC aho ari karavurirwa avuga ko umushinga amateka Steve Scalise amerewe nabi cyane inyuma yaho aciye abagirwa. Hambavu yo umushinga amateka umupolisi umwe n'abandi bakozi babiri bo mu nama nshinga amateka barakomeretse. Ibiro bya FBI bijejwe gukurikirana ibyaha bivuga ko zimwe mu nyandiko bamaze gusanga yarashize kuri rwa rubuga rwa Facebook zigaragaza urwanko n'inzigo y'akazikira yarafitiye Perezida Donald Trump. Kandi amatohoza amaze kugaragaza ko yari mu bakora bitanga mu miyamamazo y'umukuru w'igihugu ihitiye ku ruhande rwa Bernie Sanders yahiganwa na Hillary Clinton mu matora yibanze mu mugambwe w'abademokrate. Mu bukerero ko twabwiye yuko uwo mugizi wa nabi yaciye nawe yirasa. Ahandi havugwa ntiyirashe muri ambabariye yaciye araswa n'abapolisi. Ahandi havugwa ubwicanyi ni muri Somalia aho abantu bashika 16 bishwe abandi 26 barakomereka mu gitero cyatangujwe n'abarwanyi ba Al-Shababu baturikije imodoka yari itezwemwo bombe kuri wa gatatu hafi y'inzu y'uburiro ya restora i Mogadishu ku murwa mukuru nk'uko byashikirijwe n'abajejwe umutekano muri icyo gihugu. Abo barwanyi baciye binjira muri iyo restora bagira imbohe abari muri yo, mu nyuma babiri muri abo barwanyi bararashwe baricwa n'abajeje umutekano. Amakuru ya nyuma yavuga ko abantu 10 bamaze kuvanywa mu byara byabo ariko ko batanu muri abo ba Al-Shababu boba bakiri muri iyo restora. Imirwano gushika ubu iracabandanya kugira babohoze abo basigaye. Ibyo bitero bikaba biriko biba mu gihe abayisilamu bari mu kwezi kwa Ramazani. Igitero cyo kuri wa gatatu cyabaye inyuma y'amasaha yo kwisonzesha aharangiye mu gihe imisigiti hamwe n'amazu y'uburiro byari byuzuye. Umukuru arongoye sentare mpuzamakungu mpanabyaha kuri wa gatatu yasavye ko Saif al-Islam Kadhafi, umuhungu wa Muammar Kadhafi yahoze arongoye Libya, yofatwa akarungikwa muri iyo sentare kuburanishwa ku vyaha yagirizwa vyo mu ntambara no kwica abahoze batavuga rumwe na se. Mwomenya ko kuri w'Imana umushingwamanza wa Saif al-Islam yavuze ko uwaburanira yafunguwe mwibohero yarimwo kuva mu mwaka w'2011 inyuma y'imibonano bagiranye n'inama nshingamateka. Fatou Bensouda arongoye ICC yashigirije ko ibiro vyiwe bikiriko birihweza ivyirekurwa vyiwe. Saif gushika ubu akaba atawuzi irengero ahari murambabarira. Ayandi makuru na makuru yo mukuru w'igihugu cy'u Faransa Emmanuel Macron n'umutambukanyi wiwe Brigitte Macron ku muhinga mu weju kwa gatatu bashika muri Maroke mu rugendo rw'akazi rw'amasaha 24 rwo gukomeza ubucuti. Bubaye bwa mbere Macron abonana n'umwami Mohamed wa gatandatu kuvaho atorewe kurongora Ubufaransa hagati mu kwezi kwa gatanu kurangi. Ni narwo rugendo rwa mbere agize mu bihugu by'Abarabu kandi n'urwa kabiri agize ku mugabane wa Afrika inyuma y'urugendo aherukamwe muri Mali muri uku kwezi kwa gatanu nyene. Bimwe mu byo batekanya kuganira ko birimwo gukomeza imigenderanire yari isanzwe ikomeye hagati y'ibyo bihugu kugwanya iterabwoba hamwe n'uruhagarara ruri mu kigobe cy'Abarabu Libya muri Afrika no mu ntara ya Sahel.
Urakoze Aloise kuri makuru udushikirije. Bona numwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Leta y'u Burundi imenyesha ko izokwitaba inama igira 35 y'igisata cya ONU kijeje ugateka kazi na muntu. Ariko mushikiranganje ajeje ugateka kazi na muntu yemeza ko intumwa za leta zitazokwisigura ku cegeranyo cy'umugwi w'abahinga wakoze ku mabi yakozwe mu Burundi kuva mu 2015. Martin Ivyabandi asigura ko atakintu na kimwe gishasha kirimwo atari gushaka kwagiriza bamwe mu bategetsi b'u Burundi mu ntumbero yo kubashengiza mu za sentare mpuzamakungu. Loje buri kane zaratubwira ibindi kuri iyo nkuru.
Mu kiganiro hamenyesha makuru kuri uyu wa gatatu, umushikiranganji w'agateka kazi na muntu Martin Izabandi yavuze ko ivyegeranyo bikorwa ku Burundi ari ukurikirane rumwe. Yatanze akarorero k'icegeranyo c'umugwi w'abahinga mu vy'agateka kazi na muntu cashizwe habona mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka, yemeza ko casa n'icari cakozwe n'umugwi Nibe nawo nyene bakora amatohoza ku Burundi. Yasiguye ko ivyo vyegeranyo vyari bihengamye bitewe n'imbo za politike. Umushikiranganji Izabandi yanerekanye icizo vyegeranyo bigamije
intumbero by'ukuri uri kuraraba y'ivyo vyegeranyo akaba ari ukurondera ibishoboka byose ngo bagirize abarongoye igihugu haba mu nzego za leta, mu nzego z'igisirikare n'igipolisi mu kwerekana ko aribo bahonyanze agati y'akazi na muntu. Umugwi wigenga uheruka gushigwaho wagiyeho by'ukuri kurabiraba neza ku nguvu z'ishyirahamwe rya Buraya. Uyu mugwi washizweho tubona ko udakenewe ko atabishasha wakoze ugereranije n'ibyo umugwi wa mbere ibi ni wali washikirije.
Ariko izo byashikirije umushikanganje wateye akazi na muntu wabona ko byari bifite intumbero yo gushengeza abategetsi bakuru bakuru b'u Burundi muri za sentare mpuzamakungu ubutarariye atana amatohoza abanje gukorwa. Hano natanga uturorero
wadutse kwandika muri raporo yuko munzi mu general kanaka ari agasho hanyuma gacura abantu bose ari mu nzego zo hejuru muri raporo ya mbere bagenda bavuga amazi ibara iwabo babana ko ari agasho urongoye ubushikanganje muri kino giye bw'umutekano ko afite agasho mu nzu yiwe ugasanga kutwara ingabo zicungira umukuru w'igihugu ingozi ko afite agasho ugaca unarengera ugacuvuga yuko mu kirimba cy'umukuru w'igihugu ariyo batotereza abantu baragiye kwiki twugururiye ari babaga muri kavi ya sendefite twugururiye ahantu bavuga na ahantu wuguruye ushikira ku mugaragaro hari ibyimo byo kuvuza umuziki
umushyanganje n'iza bandi ntahakana ko gatya kazi na muntu gahunga abanywa ari kahamagarira abantu kuvuga kuri mu matohoza abakora
meza tatatu twatifutwa dufise ibiharuro by'abantu baba bishwe baba bahohotewe bijyanye n'ibishingiye kubitsina cyose twatubifise yuje rero uri umunyamahanga uvuye muri Brazil muri Centrafrique kwacuba ko baronse ukuri guciye kuri WhatsApp turaho gakigira tangaje cyane turafata ibyo watubwiye nge tubironse kare ukabigirira ama kuko batoza aba yarakozwe n'abadosi yakungurwa abantu ntituvuga yuko atajya cyakazi na muntu gahungabana mugabo uratoye kiziga hano isa ikurikira wamaze kumenya wari wamaze kwandika yuko yishwe n'igipolisi jewe nk'umushikiranganje canye n'abandi bazeje amatohoza tuguma twati twebe tubo bariko bararondera uwo yabikoze wamubonye naho ntupfa kubyandika mu cyo gusa kuko ari ubunya bwo kubyandika hari bari n'amatohoza ari afata igihe kirege gushika amasaha hari n'ibigoye wo kubaza wagandaguye President Kennedy gushika amasaha ntibarabishira habona ibyo gatyakazi na muntu tubikuremo politiki tubisome nk'abajejwe agatyakazi na muntu
Mubakajejwe harimo igisata cha ONU kijejwe gatyakazi na muntu mu Burundi mu kwezi kw'icyo mwaka w'2016 leta ya Burundi yahagaritse imigenderanire yose n'ibiro by'icyo gisata mugabo ntibaretse kuganira
iby'imigenderanire y'amashyirahamwe mpuzamakungu n'ibindi bifata umwanya nk'amasezerano hagati ya Union Européenne na Canada byafashe hafi imyaka 11 twari barungikiye uko tubona amasezerano y'abamezi nabo baturungikira utwo turareba ariyo kundo tugashobora guhuriza hamwe ariko n'ibintu bifata umwanya kuko ni inyungu zishira byayo mashyirahamwe hamwe n'inyungu z'abarundi turakorana ku buhinga bwa none haraje ngaha a natwe abaduserikira hariya abandanya bavugana ntihagire umuntu arahagarika umutima rero kuko byo gufata umwanya ukabikora neza hako ugira gihuti huti ugasubira ugaza kubisubiramo by'umutungo ibyo mutangiye kubigana bigeze kujya mu ngiro
mu nama ya 35 y'igisata cya ONU kijejwe gatya kazi na muntu yibere Geneve mu Suisse nta ntumwa za leta zivuye Bujumbura zayitavye Burundi buserukiwe n'ubusanzwe buserukiye Geneve naho leta ivuga ko amashyirahamwe mpuzamakungu y'agatya kazi na muntu abeshwa n'abayigwanya agatanga ibyegeranyo bihengamye inemeza kandi ku ruhare rwayo ari ntangere mu guhanura no guterera kugira ngo agatya kakiremwa muntu kubahirizwa kurusha haba mu Burundi no ku isi yose Eroje buri kaneza Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda naho Nkundimana Joel umusore w'umunyarwanda yari yararungitswe muri Israel mu gisagara cha Tel Aviv. Aho yakurikirana ivyigwa vyiwe bijanye no kwimenyereza umwuga mu bumenyi uvyerekeye uburimyi yapfuye urupfu gushika ubu rukira amayobera aho bikekwa ko yoba yarishwe aciwe izosi canke we ubwiwe akaba yoba yariyahuye akoresheje imbugita mugenzi wacu Ernest ugeziwe aratubwira ibindi kuri inkuru
Inkuru y'urupfu rwa Nkundimana Joel yasakaye ku mbuga nkoranyambaga ku munsi w'ejo gusa kugeza ubu ntivugwaho rumwe kuko abamuzi bemeza ko ngo ashobora kuba yishwe aho kuba yiyahuye umwe mu banyeshuri wiganaga na Nkundimana Joel mu mujyi wa Tel Aviv mu gihugu cya Israel utifuje ko amazina yatangazwa yatubwiye uko bamenye inkuru ndetse nuko bayakiye Ibi kandi binashimangirwa na Sumubyara Theogene Nsanzimfura wadutangarije ko yifuza kumenya byimbitse ikisha umwana we mu gusoza yagize n'icyo yisabira leta y'u Rwanda
nuko yakurikirana neza iby'urupfu rwe kuko nta muntu ushobora kwiyahura ngo yikerereze fide nibaho kandi nta n'impamvu yari kwiyahura kuko umwana tumuzi ubunyangamugayo no mu nzozi niyo yari kubirota kuna kimwe kibazo arafite muryango niye yaza kuba gifite yaratubwiye none rero leta ikadufasha gukurikirana no kumenya neza iby'urupfu rwe bakaduha amakuru nyayo y'imvaho niko buriya nanone twifuza yuko umurambo watugezaho vuba cyane tukawushingura tukamenya ko tumushinguye nyine umwana wajyanywe na leta bari mu maboko yabo bakaba bashaka n'imibereho mariya yavuze kurenza umwana wavuye muri yari wazamujyanye niba yaguye mu maboko yabo kandi umwana yari afite igihe kirekire cyo gufasha umuryango naziye n'iki yadufite imbere twizeye neza yuko azajya duha n'agasabune muri ubwo buzima bwose bwasubiye hasi bwahagaze leta ikaba yagira ikintu igenda kuko ni byumvikana ukuntu abana umuntu apfa ari mu gihugu tuzi neza yuko umutekano hari undi kuba hari ari kumwe n'abandi bantu mu kigo tuzi neza yuko ikigo cyateye imbere umuntu adashobora gupfa bino bakagene azize amaherere tutamenye.
Nyuma yo kuganira n'umubyeyi wa Nkundimana Joel, twaganiye kandi n'umuyobozi w'ishami rishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru muri Minagri, Ange Subiro Tambineza, dutangira tumubaza aho iperereza rigeze ndetse agira n'icyo avuga ku byifuzo by'umuryango wa nyakwigendera.
Iperereza ntabwo twe twemeza ahantu rigeze, ariko icyo twemeza ni uko ririmo rirakorwa. Umurambo wajyanwe kwa muganga kugira ngo hapimwe hariho ibipimo bigaragaza icyo umuntu yazize nk'uko bisanzwe kwa muganga. Raporo rero igomba gukorwa kuri otopsi ntabwo iraboneka, ariko ibyo byo byarakozwe. Buri wese ahangayikishwe no kumenya ngo umuntu yitabye Imana byagenze gute, cyane cyane ko urwo rupfu rwe nyine birashoboka ko umuntu yarwibazaho byinshi. Yasanzwe mu cyumba aryamye, hari n'umuvu w'amaraso, afite icyuma mu ntoki cyamaze kubigaragara ko icyo cyuma cye gishobora kuba cyamwishe. Ntawamenya rero ngo ninde wakimwicishije cyangwa se niwe wakiri. Urumva nta makuru namwe dushobora guhamya, amakuru duhamya gusa n'ay'urupfu rwe, kandi ko yateye itunguranye atarwaye nitwe tumenye iby'indwara ye nibyo ngibyo. Ibyo rero kwa muganga bazagaragaza muri raporo nibyo bizemezwa, byaheraho nibura abantu bafata umwanzuro. Ambasade y'u Rwanda muri Isirayeli ivugana umunsi ku wundi na minisiteri bakaba baganira babivuganaho barabikurikirana, nta turakurikirana uko umunyarwanda nyine cyane umunyeshuri noneho wize iby'ubuhinzi kandi wari ukirimo kwimenyereza mu by'ubuhinzi kugira ngo azagarukire mu Rwanda atange ubumenyi ntabwo twaterereyo.
Mu gusoza, natwe hari ibyifuzo bari basabye ko tubatangira cyangwa se hari icyo bifuzaga cyane cyane kijyanye no kuba umurambo w'umwana wabo wagezwe mu Rwanda akaba bawushyingura, ndetse niba ngo hari n'impozamarira leta ishobora kuba iteganya ku bantu bagize ibyago nk'aba ngaba.
Icyo kwihutisha kugeza umurambo mu Rwanda icyo si ikibazo cyabo bonyine, ni icyifuzo cy'umuryango ariko ni nacyo cyifuzo cya minisiteri. Iyo tuganira na ambasade niyo tunaganira nabo muri Israel, icyo twifuza natwe ni uko yagezwa mu Rwanda vuba kugira ngo natwe tuzerega natwe turi mu kiriyo tuve mu kiriyo ikiriyo imirimo ikomeze. Niba abantu abavandimwe be barahagaritse imirimo bakaba bari mu kiriyo, ikiriyo kigomba kugira igihe kizakomereza kizarangirira twite bamuntu bamwakire bamusezeye bamushinzwe. N'umuco uradutegeka gushingura no guherekeza abantu bacu. Impozamarira rero prinsipe yo guhozamarira sinzi ikintu igenderaho, iyo ntacyo nayigaho nta mpamvu ndimo kubona n'imwe inyemerera kuvuga ku ndishyi, kuko ubundi uriho ikintu wangirije mu gihe rero tutarabona umuntu n'umwe ushobora kuryoza urwo rupfu cyangwa se waruteye. Ntabwo ibyo impozamarira numva nzi aho byaturuka.
Joel Nkundimana yari yaragiye muri Isirayeli muri Nzeri umwaka ushize, akaba yagombaga kumara umwaka umwe muri icyo gihugu, bivuga ko yaburaga amezi abarirwa kuri atatu ngo arangize amasomo ye ndetse agaruke mu Rwanda.
Tukiri mu Rwanda, leta y'u Rwanda iratangaza ko yahagurukiye kwishyuza abantu bayifitiye amafaranga arenga umuriyaridi w'amanyarwanda ava ku manza za leta iba yaratsinze. Minisitiri w'ubutungane avuga ko abatazoshobora kuyishura ku neza ibyabo bigiye gutezwa cyamunara. Asumta Kaboya yarabidusobanurira.
Itangazo ryashyizwe hanze na Minisiteri y'Ubutabera risaba abantu bose baba babereyemo leta umwenda ukomoka ku manza baba baratsinzwe ko bakwihutira kuwishyura ku neza. leta ivuga ko abazinangira imitungo yabo igiye gutezwa cyamunara mu kiganiro bwana Mbonera Théophile umukozi mukuru muri Ministeri y'Ubutabera ushinzwe serivisi z'amategeko yahaye ijwi rya Amerika yagaragaje ko abantu basabwa kwishyura amafaranga ya leta ari abagiye banyereza umutungo wa leta bagatsindwa inkiko zikabategeka kugarura amafaranga batwaye hagaragara kandi n'abakoze ibyaha bya ruswa ndetse n'imanza leta igiregwamo bikarangira itsinze uwashoye leta mu manza ikamusaba indishyi hanagaragaye abantu batsindwa bagasabwa kuba bakwishyura amagarama y'urubanza Ministeri y'Ubutabera ivuga ko abantu bose binangiye bakanga kwishyura ku neza bagiye kwishyuzwa ku mbaraga
nk'uko byemewe ku muturage wari we wese kurangirisha urubanza rwe ku ngufu na leta nayo ku manza ifitemo inyungu yemerewe kuzirangirisha ku ngufu ariko ku manza bigaragara ko zimaze igihe twatangiye kuziha abahesha b'inkiko batangiye ibikorwa byo kuzirangiza ku ngufu ubwo rero ni ukuvuga ngo hari ababuriwe ariko kongera gutanga iritangazo ni ukugira ngo n'abubu ngubu wenda n'ab'imanza zihari zavo wenda batabashe kubona ayo matangazo ya kera cyangwa se atabaribaga muri ibyo bihe nabo bakomeze bumve ko icyo kintu ari ngombwa ejo uwo ibyo bizaterezwa cyamunara ntazumve yuko yimwe amahirwe yo kurangiza urubanza rwe ku neza
amafaranga arenga miliyari ebyiri niyo kugeza mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka 2017 yishyuzwaga abantu batsinzwe mu manza ariko amafaranga arenga miliyoni 900 amaze kugaruzwa mu isanduku ya leta Ministeri y'Ubutabera ivuga ko yahagurukiye kwishyuza arenga miliyari imwe asigaye abantu batarishyura Mbonera Théophile umukozi mukuru muri Ministeri y'Ubutabera avuga ko mu kwishyuza imitungo leta iba yaratsindiye abantu banyuranye bahura n'ikibazo cy'abantu badafite imitungo yo kwishyura ndetse n'abantu bagenda bahishyura imitungo yabo gusa Ministeri y'Ubutabera ikavuga ko baba badafite imitungo ndetse n'abagaragaje mu bikorwa byo kwihisha leta yiteguye kubakurikirana nabo
kubirebana n'abadafite imitungo cyangwa se n'uwagerageza kuwuhisha mu by'ukuri ntibizamuhira mu bihe biri imbere leta irimo gutekereza uburyo ku myenda muri rusange kuba abantu badashobora kwishyura kubera ikibazo cy'ubushobozi kubirana n'imanza hajyaho uburyo bwo kuba hakorwa imirimo igamije ubwishyu nta n'icyo bimaze kuba ngo urikuraho umutungo wawe wenda uri gisa cyangwa uhisha ntekereza ko no kuzajya noneho muri iyo mirimo igamije ubwishyu ukagenda ukajya wirirwa wenda sinzi niba ari ukujya kwirirwa wubaka inzu utari butahaneho amafaranga kujya guhinga aho utari bucyure umubyizi ntekereza ko nabyo bitaba byoroshye
kuva mu mwaka 2012 nibwo leta yashyizeho ingamba zikaze zo kwishyuza abantu bose bayibereyemo imyenda leta ivuga ko nayo ijya yishyura abantu baba bayitsinze mu manza ko ariko nayo yiteguye kugaruza ibyayo ku mbaraga zose byayisaba Assumpta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Unahoni wa manya tuwashikiriza amakuru magufi ya sport n'imikino mugenzi wacu Ernest Ugeziwe arayadushikiriza
Mu makuru y'imikino ku mugabane w'Uburayi isoko ry'igura n'igurishwa ku makipe n'abakinnyi yarimbanije Amakipe y'ibigugu yatangiye kwikora ku mufuka yitegura sizitaha y'umwaka 2018 Ku ikubitiro mu Bwongereza ikipe ya Manchester United y'umutoza Jose Mourinho yamaze gusinyisha umunyaswede Victor Lindelof uyu yari myugariro w'ikipe ya Benfica kuri miliyoni 37.7 z'amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'Ubwongereza Nta gihindutse iyi kipe kandi iranasinyisha vuba Alvaro Morata uyu nguyu n'umukinnyi wa Real Madrid wakomeje kugaragaza kutishimira kuba mu basimbura b'ikipe itozwa na Zinedine Zidane mu gihe muri Manchester United ho azajya abanza mu kibuga. Ku rundi ruhande kandi ikipe ya Bayern Munich yo mu Budage nayo yamaze kugura umufaransa Corentin Tolisso wigaragaje cyane muri shampiyona ishize mu gihugu cy'Ubufaransa aho yakinaga ikipe ya Lyon. Tolisso yasinye nyuma yo gutangaho miliyoni zigera kuri 35 z'amafaranga akoreshwa mu gihugu cy'Ubwongereza nk'uko byashimangiwe na Carlo Ancelotti umutaliyano utoza ikipe ya Bayern Munich. Tolisso agiye muri Bayern Munich asangamo abandi bakinnyi bagera kuri 4 barimo Serge Gnabry uyu nguyu akaba yaravuye mu ikipe ya Arsenal mu gihugu cy'Ubwongereza aba bose bakaba baraguzwe mu minsi yashize. Turakomeza kubakurikirana kuri soko ry'igura n'igurishwa rihagaze ndetse n'uko abakinnyi bagenda bahindura amakipe bakiniraga.
Tubutse nshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Tangishaka mu Burundi mutwumvira kuri FM mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri I Bujumbura n'ahandi mu Rwanda naho I Kigali mutwumvira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu.
Ijwi ry'Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masekonda 60.
Yego, na handi wayakura uretse ku ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye, ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ibihugu vya Arabia Saudite, Emirati Arabi Uni, Bahrain na Misiri biherutse guhagarika imigenderanire na Qatar ku vyagirizo vy'uko ico gihugu cihanganira canke gishigikira imigwi y'iterabwoba hari mu ishami ry'umugwi Al-Qaeda rikorera muri Siriya. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Rex Tillerson, yatangaje ko ivyo biteye impungenge zikomeye Amerika, akarere n'abantu batari bake ivyo bigira kwingaruka. Tillerson avuga ko mu gihe bariko bakorera hamwe kugira batsinde abagira iterabwoba bakoresheje uburyo bwose bushoboka biteze kubona intambwe mu karere k'Abarabu kubijanye no gushikiriza ivyimviro vya politike. Urwego rujejwe gufashanya mu kigobe c'Abarabu ruhakaryo ibihugu bigize ubwo rwego kukuganira ku mugaragaro. Tillerson avuga ko impande muri ako karere zo kwirinda gutuma ibintu biyanzara. Amenyesha ko basaba Qatar kwishura ku mpungenge z'ibihugu bibanye. Tillerson avuga ko Qatar ifise kahise kugushigikira imigwi ikoresha inguvu n'ubwicanyi. Avuga ko umutegetsi wa Qatar yagize intambwe mu guhagarika imfashanyo y'amafaranga igenewe iyo migwi, yongera arirukana imigwi y'iterabwoba mu gihugu ciwe ngo yamarategezwa gukora kurushiriza kandi mu maguru masha. Amerika isaba Arabia Saudite, Emirati Arabi Uni, Bahrain na Misiri korosha ingingo vyafashe yo kuzibira ivyinjira n'ibisohoka muri Qatar. Haza hamaze kwibonekeza ibibazo by'ibifungurwa, Amerika itangaza ko ivyo bibazo vyotegerezwa gutoregwa inyishu bidatevye. Ingingo yo kuzibira ivyinjira n'ibisohoka muri Qatar iko kandi igiramira Amerika n'imirimo y'ubudanaji mu karere, bikaba vyagize ingaruka mbi zikomeye ku banyagihugu muri Qatar n'abantu buzima bwabo bufatiye ku budandaji na Qatar. Amerika irashigikiye twigoro tw'umutegetsi wa Qatar rwo gutorera inyishu iciye mu mahoro ibibazo bihari muri iki gihe mu kigobe c'Abarabu no kuzimanganya uburyo bwose bushigikira iterabwoba, bwaba uburyo bwa gisirikare, amafaranga canke ivyiyumviro. Urwego rujejwe gufashanya mu kigobe c'Abarabu dutegerezwa kuja hamwe mu mugambi wo kwereka amakungu ukwiyemeza kwago mu rugamba rwo kurwanya ubwicanyi n'iterabwoba. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Rex Tillerson, avuga ko bizeye ko ibihugu vyo mu kigobe c'Abarabu bizofata bidatevye ingingo zigenewe kugabanya umwuka mubi mu karere no gutorera inyishu ibibazo bifitaniye.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Sonayo kwetake
aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha ndongiye gushimira abagenzi bacu bafashije mu buhinga bw'ibyuma n'abadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri micro i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye kuba namwaduteze amatwi ndabararike mu bandanye mwumviriza amakuru ashushe n'ibiganiro hano ku Radio Ijwi rya Amerika mugira umunsi mwiza imana ibane namwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.